kubwo Burundi amasezerano amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu byugo bagiyemo. Ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze. Abazoba bagiye ku giti cyabo Uburundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimo kugira ngo biyandikishe bamenyekane, gutyo hageze ugira ingorane akitabwaho. Ubushikiranganji bw'imigenderanire Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga. Sonia Ines Niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushikiranganji niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane.
Hariho ubucuti cyangwa icyo nokwita amasezerano iryo shyirahamwe ryo mu Burundi zoba ryagiraniye n'imiburiburi n'amashyirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo. Iryo shyirahamwe rizoteza gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 azoshyirwa ku ikonti yuguriwe mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo none hariya ayo mafaranga kishobore kurihwa bivuye kuri ayo mafaranga. Hariho icyerekana ko iryo shyirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye, kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshyirwa ku ikonti y'igihugu y'igikigega cy'igihugu cyo nokwita mu Gifaransa Trésor Public.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganji bw'imigenderanire buvyerekana. Integuro y'itegeko rigenga ico Burundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Iri tegeko rivuga ingene amashyirahamwe azotwara abo bakobwa azokurikiranwa, ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo, ingene ugize ikibazo ubuserukizi bw'u Burundi buzomufasha n'ibindi. N'ibihano birategekanijwe kwishyirahamwe rizotwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakoregwa amabi atandukanye. Umushikiranganji Albert Singiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko, yemeje ko abarundikazi bari basanzwe baja muri ivyo bihugu vy'abara bu naho atamasezerano yari bwaboneke
bazogenda bakingiriwe n'amategeko. Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu bizaba bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurabya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi z'abakora amamodoka abafundi b'inzu abatera ibiti abatera amashugwe kandi nkuko mubizi agashahara kaba kisununuye gusumba ngaha iwacu.
Nabo biruko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Immaculee Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bugufatwa nk'abaja tukufuja mu bushurashuzi nta kizohinduka. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu. Harimo uruhara rw'inzego za leta, harimo abatashe barahindutse batakira abantu, ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakoreye ivyaha bigezwe bahana.
Ishyirahamwe ry'Abanyakanada rirwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini Justice and Equity ryoryo risanga ahubwo amareta yari akwiye gukingira urwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa. Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matozo yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amasigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha.
Ubushikiranganji bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga. Raporo y'urunani ONRCT Weton Frere rugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi yerekana ko mu kiringo cy'imyaka ibiri heze abagore n'abakobwa barenga amajana ane bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika yubutse ruko bajanywe mu bihugu bya Arabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko. Gushika ubu nta bitegire by'abagiye muri ubwo buryo bizwi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye kubazoba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.